Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye ritandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no ku isi na Royce Bigirimana.
Mwaramutse Thomas namwe muteza amatwi tuyahere mu yavugwa mu biyaga binini. Leta y'u Rwanda yatangaje ko kuva ku itariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere 2022, ni ukuvuga ku munsi wa mbere w'indwi iza, urubibe rw'i Gatuna, icyo gihugu gihana na Uganda, ruzosubira kuba nyabagendwa. Ibi biri mu rwandiko rwasohowe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bw'u Rwanda ejo ku munsi wa kane. Leta y'u Rwanda ivuga ko inyuma y'urugendo mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni, rwabaye ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa mbere, Leta y'u Rwanda yafashe nka nkama ko hari ibiriko birakogwa kugira ibibazo byashikirijwe n'u Rwanda bitorerwe umuti. U Rwanda ruvuga kandi ko bigaragara ko Uganda ifise ubushake bwo gukemura ibindi bibazo bigisigaye. Nk'uko biri no mu zindi mbibe, abategetsi b'u Rwanda na Uganda bazokorera hamwe mu gushyira hamwe ingingo zizotuma haba uruja n'uruza rw'abantu, ariko hubahirijwe ingingo zo kwirinda ikiza cya COVID-19 nk'uko urwandiko rwa Leta rubivuga. Urwandiko ruvuga kandi ko Leta y'u Rwanda yiyemeje kubandanya mu twigoro two gukemura ibibazo bisigaye hagati y'u Rwanda na Uganda. Ivuga kandi ko itangazo ryeje ku munsi wa kane ari ikimenyetso cyiza kizofasha mu kugaruka vuba mu migenderanire myiza yaranga ibyo bihugu bibiri. Tusimbire mu Burundi, aho hafashwe ingingo mu ijoro ryeje ku munsi wa kane yo kuduza igiciro cy'ibitoro, ni nyuma y'igihe kitari gito hibonekeza ikena ryacu. Igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyadugizwe amafaranga 300, amazuta aduzwa 300 nyene cyo kimwe na peteroli. Ibi biciro nivyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, naye mu ntara hagati hazoshirwaho iyindi ngingo yerekana uko bizogurishwa hafatiwe ku rugendo amakamyo afata kugira ashikaneyo ibi bitoro. Iyi nkuru turayigaruka ko mu buryo buramvuye mu biganiro biri imbere.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika, umukuru w'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Burkina Faso yasavye gushikirwa n'amakungu. Hari mu ijambo ryiwe rya mbere yashikirije igihugu ejo ku munsi wa kane, abisabye imbere y'inama y'akarere ya CDAO iba kuri uyu munsi wa gatanu, ishobora no kuvamwo ibihano kuri ico gihugu. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu, Paul Henri Sandaogo Damiba yavuze ko Burkina Faso ikeneye gushikirwa n'amakungu kuruta uko vyahora imbere kugira igihugu kive muri uruhagarara rw'umutekano muke. Yabivuze inyuma y'iminsi agiye imbere y'akagwi k'abasirikare kakuye Perezida Roque Marque Christian Kabore. Abakuru b'ibihugu bihurikiye muri CEDEAO bategekanya guhura kuri uyu munsi wa gatanu kugira bagire icyo bavuze kuri kudeta yabaye ku munsi wa mbere. Tukiri kuri Burkina Faso nyene, amakungu amakura n'urwanugwa ku Burusiya bwo waburi inyuma y'iyo kudeta yabaye muri Burkina Faso muri indwi yarashitse no mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe kwivuna abansi, ariko Amerika yaririnze kwemeza ko ayo makuru by'ukuri ari ukuri. Inyuma y'umunsi umwe habaye kudeta, Alexander Ivanov arongoye Abarusiya bariko baramenyereza ingabo za Centrafrica yavuze ko biteguye guha imyemenyerezo igisirikare cya Burkina Faso mu gihe cyo bisaba. Centrafrica yahaye akazi umugwi Wagner w'Abarusiya aho uri kurafasha mu bijyanye n'umutekano kuva mu 2017. Cindy King avugira ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi yabwijwe rya Amerika ejo kuwa kane ku bushikiranganji avugira bwumvise ko umugwi Wagner ushigikiwe n'Uburusiya uri nyuma ya kudeta yabaye muri Burkina Faso, ariko bwirinda kwemeza ko ari ukuri. ikimenyeshamakuru The Daily Beast cha muri Amerika chandikira kuri internete cyabaye cya mbere cyatanze aya makuru. Cyanditse kivuga ko amakuru cyakuye mu begereye Perezida Kabore uyu yasabwe n'igisirikare guhakazi uwo muhari Wagner ariko aravyanka. Umwe mu bategetsi yavuze ko Kabore atashatse kwiteranya n'ibihugu byo mu burengero mu kwanka gukorana n'igihugu cy'Uburusiya.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tugaruke ku mugabane wa Afrika aho abantu bishwe n'igihuhusi kivanze n'imvura gihitiye mu bihugu bitatu byo mu karere ka Afrika y'Ubumanuko baduze gushika kuri 77 gushika ejo ku munsi wa kane. Hagataho abatabara baracyarwana kugira basanure ibyononekaye bongere bafashe ibihumbi by'abanyagihugu bahuye n'ingaruka z'iki gihuhusi. Imvura y'isegenya ivanze n'igihuhusi cyiswe Ana yaguye ku munsi wa mbere muri Madagascar imbere yo gutandukira muri Mozambique hamwe na Malawi. Abatabara hamwe n'abategetsi bo muri ibyo bihugu bitatu baraco atororokanya ibyononekaye naho hari ubwoba bw'ikindi gihuhusi cy'imvura kiriko kiranuganurwa kandi cisuganya mu ibahari Indiana. Madagascar ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe aho abafuye baduze gushika ku bantu 48. Mozambique yatangaje 18 bafuye nayo Malawi itangaza abantu 11 basize ubuzima muri ibyo bihuhusi.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi. Juti zacu mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, muradukurikira no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio yacu. Abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero ku birindiro by'umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi wa Red Tabara muri territoire ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo.
Misozi miremire ya Uvira hari ingambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwanye ariko mu masango.
Uyu ni Joel na Munene uhagarariye amashyirahamwe aharanira amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira muri Kivu y'Epfo muri Congo. Uretse Red Tabara, leta y'u Burundi itewe impungenge n'umutwe w'inyeshyamba za ADL ukomoka muri Uganda. Mu Rwanda umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko umugore ukekwaho kwica umwana w'imyaka 5 witwa Akeza Elizi Rutiyomba yarabereye mu kazi. Amakuru kandi ni igikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru. Imikino ya 1/4 kirangiza izatangira ejo kuwa gatandatu. Amakuru arambuye ni mukanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamiringi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda. Umushinjacyaha yarayagejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama i Kigali umugore witwa Marie Chantal Mukanza Barushimana ukekwaho kwica umwana w'imyaka 5 Akeza Elizi Rutiyomba yarabereye mu kazi. Baraburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Asumta Kaboyi abitubwira muri iyi nkuru. Urukiko ruzababwira icyemezo cyarwo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha nyuma ya saa sita.
Urupfu rwa Elisia Keza Rutiyomba rwavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize, abenshi bagaragaza uburyo uyu mwana yazize urupfu rw'amayobera kandi rubabaje. Kuva icyo gihe mukase w'uwo mwana Marie Chantal Mukanza Barushimana yatawe muri yombi. Kuri wa kane ubushinjacyaha bwamugejeje imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kagarama bumusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko impamvu bushingiraho kugira ngo bwemeze ko Marie Chantal Mukanzambarushimana yagize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana. ubushinjacyaha bwavuze ko iperereza bumaze gukora kugeza ubu byerekana ko Mukanzabarushimana Marie Chantal ari we wataye akeza mu kidomoro cya litiro 200 cyari kirimo amazi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Mukanzabarushimana yabonye se wa keza agiye ahita tuma umukozi kujya kugura amagi y'amanyarwanda n'utundi tuntu yari akeneye mu rugo. Bwemeza ko yari azi neza ko amagi y'amanyarwanda ataboneka hafi, bityo bikamuha umwanya uhagije wo kwivugana uyu mwana. Ubushinjacyaha bwavuze ko umukozi yagarutse mu rugo nyirabuja agahita agenda, umwana muto wari usigaye mu rugo yasigaye arira abonye nyina agiye, bituma umukozi amuterura. Uyu mwana yaje kwiyanduza umukozi Nirere Oliva yagiye gushaka amazi yo kumukarabya muri cya kidomoro cya litiro 200 nibwo yabonye umurambo wa keza. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko umukozi yahise atabaza nyirabuja akoresheje telefoni ngendanwa, ariko ntiyahita agaruka, ahubwo Mukanzabarushimana yahamagaye kuri telefoni umugabo we amubwira ibibaye. Ise wa keza yahise atabaza umuvandimwe utuye aho hafi aza kumukuramo nubwo yari yamaze kwitaba Imana. Ubushinjacyaha bwemeza ko umwana w'imyaka 5 aba amaze guca akenge ku buryo atakwishyira mu kidomora cy'amazi akireba. Ikindi bushingiraho kandi ngo iki kidomora cyasumbaga uyu mwana kandi nta hantu hagaragara yaba yaruriye kugira ngo ajyemo. Ubushinjacyaha bukanashingira kandi kuri raporo ya muganga yemeje ko umwana yishwe no kurohama, nawe ya polisi yo igasobanura ko icyo kidomora cyari gikikijwe n'amajerekani menshi ku buryo byari kugora umwana kukigeraho anyuze muri ayo majerekani. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye no ku bimenyetso byakuwe mu batangabuhamya babusobanuriye ko umukozi Nirere Dative yatinze ashakisha ibyo nyirabuja yari yamutumye ku buryo yamaze iminota igera kuri 60 aragaruka mu rugo. Ubushinjacyaha kandi bwanagaragaje ko abatangabuhamya bemeza ko uyu muryango wa Rutiyomba na Mukanzabarushimana Chantal wari usanzwe ufitanye amakimbirane ashingiye ku bana Rutiyomba yaba yarabyaye hanze. Ubushinjacyaha bukagaragaza ko bushingiye kuri ibi bimenyetso busaba urukiko ko Marie Chantal Mukanzabarushimana yafungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza kubera uruhare yagize mu rupfu rwa Keza. Ubushinjacyaha bugaragaza ko aramutse afunguwe yatoroka cyangwa se akazimanganya ibimenyetso. Urukiko rwahaye umwanya uregwa ngo yisobanure. Marie Chantal Mukanzabarushimana yavuze ko atarewe wishe uyu mwana yarabereye mu kase, yabwira urukiko ko we yahise ajya kwa muganga agasiga abana bose baraho. Yumvikanishije ko aho umukozi we amubwiriye ko Keza yaguye mu kidomora yahise agaruka mu rugo nubwo yasanze byarangiye. Uyu mugore yavuze ko uyu mwana Keza yarasanzwe akubagana ariko ku buryo nawe atakwemeza uko yageze muri kiriya kidomoro. Yasabye urukiko ko yafungurwa kuko afite indwara zinyuranye akabasha kwivuza. Uwunganira Madamu Mukanzabarushimana yagaragaje ko imvugo umushinjacyaha yazanye imbere y'urukiko zinyuranye n'izavugiwe mu rwego rw'ubugenzacyaha. Yatanze ingero nk'izo ubushinjacyaha buvuga ko umukozi wari watumwe yamaze iminota igera kuri 50 kugira ngo Mukanzabarushimana abashe kunoza umugambi we, nyamara ngo mu bugenzacyaha umukozi yavuze ko yamaze iminota 5. Uyu mwunganizi asaba urukiko kurekura umukiriya we, yemeza ko adashobora gutoroka kuko nta byangombwa by'inzira afite kandi ko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko abatoroka badaca ku mipaka, bityo ko akwiye gukomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rwanzuye ko ruzatanga umwanzuro warwo ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 9:00. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Leta ifite impungenge ko umutwe w'inyeshyamba wa ADF urwanya guverinoma ya Uganda ushobora kwinjirayo no gushingayo ibirindiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Kubw'umukuru w'igihugu hakujya y'uruzi rusizi rugabura Burundi na Congo, hari abagwanyi bifuza kurujabuka bagashinga ibirindiro mu ntara za Bujumbura, Cibitoke na Bubanza. Abo n'abagwanya leta y'u Burundi hamwe n'abagwanya leta y'Uganda nk'umuhari ADF Nalu. Mu ntumbero yo kumera Magabo, Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoranije batwara intara zose zigize igihugu, abayobozi b'uturere mu gipolisi, igisirikare n'ubutungane. Ni inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mutimbozi mu ntara ya Bujumbura ihana urubiba na Congo ku muhinga mukuru uyu wa gatatu. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye.
yuri kurabira aba namaso amutekano birahari mugabo hano hakurya muri Kongo hariho imigwi umwe ADF uri kurashaka kugira ngo utsimba terenga mu gihe cy'u Burundi no kuvuga rero naho dusamara n'umutekano igikomeye ubu nuko abajejwe inyabune ahubwo bakora uko bahora bakora kugira ngo iyo migwi ntitsimbatare mu kugira rongo bigende bene uko baca bakora ikintu cyo kugira ngo bahagarike ibintu bitaraba ariko rero mu gihugu hararangwamwo mu vyukuri amahoro n'umutekano kaba tuvuga ego nivyo haracaboneka ibigwanisho bikenya abantu batunze bidaciye mu mategeko
hagati muri uku kwezi kwa mbere igisirikare cya Kongo caremeje ko cataye muri yombi umwe mu bayobozi bakuru b'uwo muhari ADF Nalu Benjamin Kisokera niyo yafatiwe mu buseruko bw'ico gihugu aho perezida Ndayishimiye afise amakenga kwabo bagwanyi bashobora kwinjirana ndetse igisirikare cya Kongo camenyesheje ko ku makuru gifise wo mugwanye w'umuhari ADF Nalu ufatwa na ONI nk'ukora iterabwoba mu karere k'ibiyaga binini yoba yaragize ingendo zitari nke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'2019 eka mbere ico gisirikare cemeje ko nigiye yafatwa yoba yaragiye canke avuye mu gihugu cy'u Burundi yamara umukuru w'igihugu ntacu yashikirije kuri ayo makuru muri yo nama abatwara intara haba mu gisirikare n'igipolisi bemereye umukuru w'igihugu ko bagiye kurikanura kandi ko bagavye kugira ngo bateshe n'abagwanyi b'umuhari rede tabara ugwanya leta y'u Burundi umaze igihe uvuga ko ukora ibitero bitandukanye mu Burundi uvuye mu buseruko bwa Kongo abo batware bemeje ko muri rusange umutekano wifashe neza ariko ko atawo kwijajara Evariste Ndayishimiye yabasavye gusenyera ku mugozi umwe no gutunganiriza neza abanyagihugu kandi bakirinda ibikorwa vyotuma abagwiza tunga mva makungu badahurumbira ico gihugu cane cane mu gisata c'ubutungane
no guha ishusho nziza igihugu no gutunganiriza abenegihugu mu bisata vyose no kuvuga umutekano cane cane murabizi mu bijanye n'ubutungane yuko hari abarundi benshi bidoga kubera ko badatunganizwa ico gisata n'ico baharaka bayasavye yuko cyo kwitabwa ko cyane no kuvuga intwaro ibereye intwaro ibereye hariho nk'igihusanga nk'abanyamahanga bashaka guhurumbira igihugu baze bashaka kugira ngo bazane imitahe mugabo ugasanga hariho indongo zimwe na zimwe cyangwa abandi barundi batariko ravyitwaramo neza bene ico gihe ivyo birashobora gutera umutekano muke kuko uwo muntu yibwe akibwa n'umuntu yitwa ko yaserukira leta burya acagenda avuga igihugu nabi kindi rero basavye nuko nkuko mu ntwaro n'ubujanye n'umutekano hariho uko kimwe bita mu rurimi rw'Ifaransa iyerarshi ugasanga umwe wese uwa akurikirana arabe uko akora icyo kintu nacyo coza mu butungane
iyo nama yabaye niyo kugwego gwo hejuru mu gisata c'amahoro n'umutekano nkuko umukuru w'igihugu yabishimangiye Pierre Claver niyo nkuru Kigali kubwijwe rya America
Pierre Claver niyo nkuru urakoze Hagati aho ariko igisirikare cy'u Burundi cyateye bimwe mu birindiro bikuru by'inyeshyamba za Red Tabara mu ntara ya Kivu y'Epfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika rikesha uhagarariye amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira Joel na Munene avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Mayimayi ya Kijangara na Gumino ya Koloneli Shakanya Musaraba kiri mu migwano n'inyeshamba z'Abarundi za Red Tabara muri lokalite ya Masango iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira
umisozi miremire ya Uvira hari ingambara ya igisirikare cy'Abarundi kije guhinga opozisiyo yabo yitwa ngo ni Red Tabara barwaniye ahitwa mu Masango iyo migwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya Uvira
none niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Red Tabara muri iyo misozi
ni yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari bavuga yuko
Aya makuru y'iyi migwano hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara yemezwa kandi n'umuvugizi wa Red Tabara Patrick Nahimana
Ejo mu gatondo kare kare jo mu 11 y'agatondo niho umugwabo waza barahagaritse rero urasubira inyuma maze gusubira inyuma waciye wicamwe imice ibiri umuce umwe uguma ngaho uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango ariko nabo nyene ingabo za leta tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare baba bacinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu ariko abanyagihugu bari bamaze kuvayo ku mugoroba rero w'ejo masaha y'umugoroba twari bwa intambara zari bwahagarare ubu rero turasharindiriye bishobora gukomeza uno munsi bikabandanya
uyu muvugizi wa leta itabara avuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi ba Gumino batabavanye mu birindiro byabo biri mu Masango no mu Marimba
ubu tuvugana abantu hose ni twe tuhari nka bo ntibabwiye nkuru yababeshe bo muvuge muti wabeshe intambara zo zari bateye binjira mu muhanda wa Masango ariko babaye bagishika indani kuko ingabo za leta tabara zabaye zarabangutse cyane ziratabara
amashyirahamwe ya sosiyete sivile yo muri Uvira ashinja umuyobozi wa Gumino Colonel Shakanya Musaraba gukorana n'igisirikare cy'u Burundi mu guteza intambara mu misozi miremire ya Uvira we arabihakana
kandagwa n'abantu bavuga mu gisirikare cy'u Burundi gifatikanyije na Gumino kambaye ndeka uwo mbaye wundi muhamuvuga igisirikare cy'igihugu kiragufatikanya na Gumino bote buriye icyo kibazo ni ikibazo cyo kubazwa leta ya Kongo n'ikibazo cy'ibizayo niyo izi urabundi kwambuka nda diplomasi yabo bafitanye nibo babizi rero bicara bavuga ngo mufatikanye n'igisirikare cy'u Burundi igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahita abanzi babo
kubera izi ntambara ziri kubera mu misozi ya Uvira hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za leta itabara hari ico abayobora amashyirahamwe ategamiye kuri leta asaba abaturage bo muri utu turere izi ntambara ziri kuberamo Joel na Munene ayoboye ihuriro ry'amashyirahamwe ashinzwe amahoro n'iterambere mu misozi miremire ya Uvira
abaserikari b'u Burundi bari mu Masango barwanya leta itabara icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko bativanga mu mirwano y'u Burundi ufite imbaraga asinze Burundi
ntacyo leta ya Kongo cyangwa se leta y'u Burundi baravuga kuri imigwano iri kubera muri aka karere hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za leta itabara ariko sibwo bwa mbere igisirikare cy'u Burundi kigwanira muri teritwari ya Uvira n'inyeshamba za leta itabara no mu kwezi kwa kane ku mwaka w'2020 baragwanye mu myaka yashize igisirikare cy'u Burundi cyagiye gihakana ko kitinje ku butaka bwa Kongo ariko bikagaragara mu maraporo y'inzobere za Loni ku icyo gisirikare cyari muri Kongo Vedase Ngabo ku bwaradijwe igihe Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
tuve muri Kivu y'Epfo tujye hakurya mu Burundi abahinzi bo mu kibaya cya Cibitoke bavuga ko batazasarura neza muri uyu mwaka kubera amapfa y'izuba ryinshi ryononye ibihingwa ngangurarugo ni inkuru ya radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi mugenzi wacu Desirat Ungimana uri Kigali mu Rwanda arahitugezaho
icyo kiyaya ivyateragiwe nk'ibigori ibiharage n'imyumbati vyarumye ni mu kiyaya giherereye mu makomine ya Rugombo na Buganda bamwe mu barimyi bo muri icyo kiyaya mu kiringo cy'agatasi bavuga ko inzara iri ku irembo kubera uruzuba rwaturutse ku ikena ry'imvura ni mu gihe icyo kiyaya cyahora citwa ikigega cy'intara ya Cibitoke
Nufuri izuba ryarabaye ndanse bashya turatera ibitegwa byose biruma emena kamaramaza n'akamaramaza nufuri ibiharaga ubu ubibabyeze ndetse n'ibigori bibabyeze none byarumye nta kintu nakimwe umuntu ashobora kuronka igikoraho ubu abana bariko barava ku mashure kubera iki ubukene bwabaye ndase mu bantu inzara yabaye ndase mu bantu ubu nuwagize ngo araturimye twamazi ubusuma bwake bubumurengera biragoye nuhuri
reka nokuri barajyaguye amapfa yateye ni kuvuga ibihaje ntitwarose namba ibigori byo byumye ku mugaragaro bashaka n'inka zizobya ngo zibimare nakamaramaza rero urumara cyatwavuga Nacho tubona tuzoshira mu nda canke tuzoheza imiryango canke abana.
Abarimyi bo mu kiyaya cyo mu ntara Kamayimbo makomine ya Buganda na Rugombo bavuga ko ingaruka mbi zituruka ku ruzuba rwateye muri ako karere zatanguye kwibonekeza bano bayaze n'ijwi rya Amerika bafise icyo basaba leta.
Munaye nabyizeye cyane ati nzokwimbura ko imyaka yari iheze yari myiza. Ati n'ubu nkeka bizogenda neza abana nkabakurikirana bakaronka icyo bajya nkakuraho n'agafaranga batangira kwishyura nk'ubu. Nabuze amahera yo gutanga bariko baradusaba nk'ubu n'urya n'umunyeshuri turi kuma kugwa kubura amahera baramwirukanye twosaba n'ukuri ko yodufashe kuko turarushe guhera kuri iyi saha ubu tuba dutangiye kujya ibiharage none ubu burira no kurabana bakaryama kubwo kuburi kintu dushira mu nkono tukajya kubwa imana yonyine yo mwiju
leta ico mbona yo dufasha nuko yo dufasha natwe katugarukira kuko twarahuye n'ibyago by'izuba bash sibintu twese twarumiwe
ayo maroregwa yakozwe n'uruzuba kwirima ryo mu mutasuro aremezwa n'urongo igisata kijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara cy'ibitoke. Beatrice Nyabenda yabwiye abakunzi bijwi rya Amerika ko ibintu vyagiye vyunyuka mu nyuma kandi mu ntango y'agatasi hari mu mwizero
aha mu ntara cy'ibitoke bisanzwe umwimbu twabona ko utegerezwa kugenda neza kuko imvura yari yaguye bwa mbere mugabo hageze aho ibigori bigeze guheka imvura yacihagarara bakuvuga ibigori byacu bitangura kuma byo mu kiyaya kuko mu misozi umwimbu uri kuragenda neza mu kiyaya naho aho bitariko biragenda neza ni makomine abiri komine Rugombo na komine Buganda.
Ikiyaya cegamiye intara ya Cibitoke gica mu inzuzi nyinshi kinahantu rubibe n'uruzi Rusizi ruri mu burengero ariko izo nzuzi nacho zimariya ubarimyi ubu bugarijwe na Kigoyi. Umufasoni Nyabenda arongoye igisata kikijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi asaba abarimyi kwijukira kuvomera imirima.
Sanze tumenyereye ko aha mu kiyaya barima cane kandi bararima ibigori byinshi ku buryo aha mu kiyaya hahora hagaburira ahandi. Ngabumva mu kiyaya bitagenze neza hariho igabanuka ry'umwimbu ritegereza gusha riboneka. Turiko turasaba abenegihugu yuko bovyifatamo neza abegereye ahari amazi bakayakoresha n'abari begereye urusizi bakarukoresha kuko n'amazi ashobora gukora barayakoresha abahegereye abandi nabo begereye imifurege bakayikoresha kuko urashobora kugenda ugasanga nahegereye umufurege uri kuratemba hepfo badashobora gufata n'udusafuriya ngo bavomere haruguru muri ico gihe bica bituma inzara yiyongera mugabo twe turiko turahimiriza bene gihugu
kuziganya duke baronse mu kurindirira imaji impeshi. Niko kamo umuyobozi w'igisata kimwe mu byo kijejwe harimwo uburimyi atera abimirima yabo yononywe n'uruzuba mu kiyaya c'intara ka Mayimbo cegukira amakomini ya Buganda na Rugombo y'intara ya Cibitoke.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu gikombe cy'Afrika cy'umupira w'amaguru izatangira ejo kuwa gatandatu muri Kameruni. Amakipe umunani yakigezemo ni Kameruni, Gambia, Tunisia, Burkina Faso, Misiri, Maroc, Senegal na Guinea Equatorial. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Arsène Bucuti wungirije umukuru w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba siporo mu Burundi kubyatunguranye muri iki gikombe.
Igikombe cya Afrika kigira 33 kiriko kibera muri Cameroon mu bisagara bitandukanye. Ni igikombe twabonye mu bitangaro byinshi cyane kuko nk'igihugu cyatwaye igikombe muri 2019. Icyo gihugu rero cya Algeria cyasezerewe kare novuga mu nkino z'intango benshi bita mu Kinyarwanda zibanze. Ibyatangaje benshi kuko bari bamaze inkino zirengana 35 badatsindwa. Icya kabiri ni igikombe navuga cyahuriranye n'ikiza cya COVID gucyo bamwe makinyi bihangange ntibaboneke cyane gose muri aya mahiganwa ya Afrika n'icyo no kivuga.
Hanyuma uravye ama ekipe ubu ari muri kimwe cya kane urabona nka ama ekipe bihangange yavuyemo nka za Ghana, nka za Nigeria, na Algeria bari kuravuga eka n'ibindi nka Cote d'Ivoire ukabubona muri iki kimwe cya kane hashitsemo ibihugu abantu batari biteze nka Gambia na Guinea Equatorial. Ni kintu ciza kubyereka umupira w'amaguru muri Afrika canke byerekana ko umupira w'amaguru wasubiye inyuma canke uri kuratera imbere kubwanye?
Kubwanje nk'umuntu w'umurundi yakurikiranye igikombe cya Afrika cabereye muri 2019 igihe hatanguzwa forma yo gukinisha imigwi 24 aho imigwi ibiri biri ku muce iba kalifiye hama iyindi ine yabaye ya gatatu ikacihamvya na novuga kuri cyo bita merper. Ivyo rero ku bwacu twasanze novuga ivyo vyifasha cyane gose ya migwi twokwita mito mito canke yabuze amahigwe kuko icyo gihe bwa mbere na mbere vyacu yifasha imigwi myinshi kuboneka mu gikombe cya Afrika mu gihe cyahora gikinwa n'imigwi 16. Iryo ni iterambere. Ikindi nacyo novuga nk'ibihugu bya Sierra Leone, ibihugu bya Gambia, ibihugu nka Comoro byari bikinye igikombe cya mbere byaratangaje abantu benshi kandi birerekana umupira ukomeye cyane. Bimwe navuga bya COVID nk'igihugu Komori kitari gufatwa na COVID yabo kubakinyi ni basuko Cameroon itari kubatsinda kukurasuko abanyegore baye batatu bafashwe n'ico kiza habikibazo n'abitangara nababwira nyene kuko nka Senegal rero sitike bugambere mu gikombe cha Afrika cyari gihugu n'ivyo akiriko kiratsinda kironka manota ariko ntikirakonvenka n'ubusatirizi bwa Senegal tubonamo abakinyi bakomakomeye ariko abo bakinyi ugasanga nka Sadio Mane ntasi bitsindo vyinshi hari abakinyi benshi basatirizi bakina ku mugabane wa Buraya ariko turabona batindiza muri umugwi wa Senegal bioneka yuko niyo baronse insinzi baza kuronka insinzi yo ku munota wa nyuma canke y'agatsindo kamwe gucyo bikaboneka ko ari umugwi ariko ratwibutse mu gwa Portugal bagenda buhoro buhoro rutsinda kimwe kimwe mugabane ni Senegal itari kwira convenka muri kano kanya ibihugu nka Gambia ndavuga bimaze gushika mu cyakane gishyize cya nyuma ni gitangaro
urakoze turagushimiye
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shuti banywanyi naha amakuru yo muri aka kanya aho muri je ariko rero amakuru n'ibiganiro byacu birakomeza ntibibacike mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama.